Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kane rigenekerezo rya 23 gitugutu mu mwaka wa 2025 n'uti namwe bagenzi bashimye gukurikira radio Nzamba gatya kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri ryasanga kujya makuru mu Kirundi na yupa kabagizwe n'izingi nkuru nkuru kuzikurikira. Amakengani yose ku muryango wa Nirukuri Dieudonne Batanze Rabine yamaze amezi abiri yarafashwe iperereza bakaba gushika ubu batazi iyo ubabo ari kuwakiriho nuko yagandaguwe basaba bijejwe kubaha makuru y'imvaho. Abanyagihugu ko muri komite y'ibitoke barahanzwe n'ikibazo kijanye n'ikena ry'amazi ryabaye ndanse ryatumye haduka kiza cyakorera basaba ishyirahamwe ry'Itezu guturira umuti icyo kibazo bakabaronsa amazi. Uyu musantiri wa komini Bubanza aherutse gufata ingingo yo kugana ubunywero n'uburiro budafite utuzu twa sugumwe dukwije byangombwa aho mu gisagara cya Bubanza yongera yugara n'utuzu twa sugumwe two ku isuku nkuru ya Bubanza mu mbere yo gukingira abanyagihugu ikiza cyakorera. Iyo ngingo ntiyashimishije abanyagihugu kuko bavuga ko ikibazo nyamukuru ari kena ry'amazi atari ukugara bagasaba ikidezo nabona ko iyo baronsa amazi aya n'ayandi mukanya sangwa ikazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ana makuru cyahereye mu gisata cy'umutekano. Hari kisiga cy'umugabo w'imyaka 40 cyatu mu gatondo ko kuri uno wa kane mu gisagara cya Rumonge muri komini ya Rumonge mu ntara ya Burunga. Amakuru ava muri ico gisagara atumyesha ko uyo mugabo yahora akora akazi k'ubukokayi ku bituro byo mu Rumonge by'imodoka ziva mu Rumonge zija mu zindi ntara. Bivugwa ko yishwe akubiswe amahiri ikiziga gica gitabwa mu muserege w'ibarabara ry'igihugu nomero zitatu. Umuntu umwe mu bikekwa ko bamukubise akaba ari n'imbonerakure ari imbere y'igipolisi mu Rumonge ku mvo z'amatohoza. Abo muryango w'isi basaba ko ubutungane bwokora bwagiriwe n'icyaha agahanwa hisuzwe amategeko. Abo umuryango wa Dieudonne Nirukuri Batanze Rabine baravuga ko atamakuru bafise wabo kuva ahagaritswe n'abakozi bo mu biro by'iperereza haraheze amezi abiri. Abo umuryango bavuga ko bafise ubwoba ku byerekeye umutekano wabo bagasaba inzego zibijejwe kubabwira aho wabo ari inkuru ya Pacifique Nishimana.
Nkuko bimenyeshwa nabo umuryango wa Dieudonne Nirukuri azwi ku izina rya Rabine ngo kuva uwabafatwa akajyanwa mu iperereza ntibarasubira kumenya amakuru y'uwabo bagasaba ko bomenyeshwa nimba uwaba akiri muzima canke naho yaramaze kugandagurwa bagahabwa ikiziga akiri muzima naho akaba afise ico yagirizwa agashigwa imbere y'ubutungane abiwe bakamubona. Uwo muryango ukaba ufise amakenga ku wabo kuko kugeza ubu ata makuru bafise ku irengero ryiwe.
Turi tungaye kuragina kuntse cyoramwe nk'itara nari byiza n'ushe gutaka mama y'umutera bin hankari mu wadze abakije intwaro na kesha na twese tukabona hasi bitoke agutaye ucumbura kesha bitoke neza amakuru ya rabine kuntwine kuntwimeze kuntwe kureye isa nk'umuryango bahiragiye turashaka kubona amakuru ya rabine neza yiyise nyantari babisa nzavugana na madiriwe nimba baramwishe naho badahikize yatugihambe nta kundi kuko nibashimutse banabatubwire ahe nawe mushyire muri peto santrade ushobora kumuvisita tumubone tumenye n'umuryango twicaye nawe ushyikiriza tukamenya iwacu ko nta meza heza amezi abiri
twibutsa ko Dieudonné Niyukuri na bagenzi biwe bafashwe ku igenekerezo rya 2018 ukwezi k'umunani 2025 mu Kirundo aho bivugwa ko baguye mu mutego uwitwa Alexis Hajayandi.
Inzamba
ikibazo cy'ubukene bw'amazi meza yo gukoresha kirahanze cyane abanyagihugu bo muri komini Kimitoke zone ya Rupombo. Irikena ry'amazi meza ryatumye ikiza cy'indwara yakorera cyaduka muri komini ya Kimitoke. Abanyagihugu baho basaba kuronswa amazi meza. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Julienne Muzinga.
Umwe mu banyagihugu bo ku mutumba wa Marambo ya mbere yafashwe na kino kiza cyakorera atumenyesha ko imvo za kino kiza ari ukubera bamaze igihe bakoresha amazi y'uruzi Nyakagunda kandi nayo abasa nabi cyane kandi bayakoresha mu guteka no kuyanywa. Tumwumvirize.
Najya gufatwa ndagura ibinini nyine by'indoka nibanza n'indoka ndabifatarira nkashya ngo mandi arashane hanyuma rero sahe ngizigeye babonye ndende bashibanzana kwa muganga bantine bashabasanga ngo ayikore ntibanzike kalakumu ikirana kumbu duterwa nk'umbe nuko twe tutagira amazi badukoresha Nyakagunda ni urubyi rukenda tutakimaze igihe kinini giye kuva ndahimukiramo nadukoresha Nyakagunda nayo baduhaye batuzaniye ibijoro bijya bisoza ikigihe kinini kitagira amazi n'ubundi Nyakagunda niyo dukoresha ibyo bijoro nabyo tugasa tubinywa kandi bitari ngombwa ngo tubinywe.
Abanyagihugu baho basaba bashimitse ko boronswa amazi meza
badusaba yuko baduhereza amazi meza natwe dushobora kuzacuranywa kuko ayo mazi ya Nyakagunda mu bisanzwe barayonona cyane dupfa kuvoma imicafu tukayatekereza ari imicafu cyane.
Amakuru dukura mu bajejwe amagara y'abantu mu ivuriro rya Rugombo atumenyesha ko ku munsi bakira abanduye ico kiza bagera kuri 20 bakavuga ko barengegwa kuko ibitanda ari bike ndetse n'imiti nayo nyene ikaba ari mike. Bakavuga ko bariko bakorana na Médecins Sans Frontières ariko nayo isa n'iki irarengegwa kubera ubwinshi bw'abandura.
Urakoze Julienne Muzinga. Tuvuye mu Cibitoke tuje ibubanza aho ingingo iherutse gufatwa na mutanteri wa komine Bubanza yo kugara ubunyweru n'uburiro budafise utuzu twa sugumwe bwije byangombwa no kugara utuzu twa sugumwe two mu isoko nkuru ya Bubanza mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu indwara yakorera siwo muti. Abanyagihugu basaba Nyabuna Musitaneri gusaba ishyirahamwe Rigidezo kubaronsa amazi kuko ari ryo soko ry'ikibazo ya mugenzi wacu Jean George Kibogora.
Kuko makuru avo muri bamwe banyagihugu mu gisagara cha Bubanza abitumenyesha gunyuma y'ingingo yafashwe na Musitaneri arongoye iyo komine yo kugara ubunywero n'uburiro budafise utuzu twasugumwe two mu isoko nkuru ya Bubanza. Iyo ngingo ikaba yafashwe umuntu mbere yo gukingira abanyagihugu indwara yakorera. Abo banyagihugu na cyane cyane abadandaza bakorera muri iryo soko bavuga ko icyari cyihuta atari kugara utwo tuzu twasugumwe ngo kuko ikibazo gikomeye ari kena ry'amazi. Bavuga ko iyo ngingo ibateye ingorane zikomeye bagasaba ko yo ihagarika ahubwo akegera ishyirahamwe Rigidezo rigatanga amazi akwiye mu maguru masha nabo bakabona gukora isuku y'utwo tuzu twasugumwe.
Ikibazo si twebwe, ikibazo ni Rigidezo kuko nta mazi dufise. Nayo yabonetse amakanya isase ntiduheza ngo turengene tukokora isuku mu buzu bwa sugumwe nk'uko babivuga. Twashaka dusabire rero hakwihutira kugara ubwo buzu bwa sugumwe, ahubwo dusabire Rigidezo ituronse amazi kuko amazi amaze kuboneka byose bice bitungana bice bigenda neza. Hama kandi yugurure tuce duheze duce tuzikura ayo mazi abonetse duce tuzikura hama tubandane imirimo neza kuko biragoye nkamwe nk'umuntu agwaye nkagwaye nkabwo nka diyare biragoye kugira ngo ashobore kuja kumeyuka mpamvu z'abantu ngo biza twarete bizo twarete.
Kuri ayo makenga y'abanyagihugu bo mu gisagara ca Bubanza uruganda rwa Radio Nzamba hagati yakawe twagerageje kurondera Musitaneri wa komine Bubanza kugira ngo atange umuco kuri icyo kibazo c'abanyagihugu arongoye ariko ntitwashoboye kumuronka kuri telefone yiwe ngendanwa.
Urakoze Jean George Kibogora. Imbere gusozera n'amakuru dutandukira amakuru ajanye n'ibidukikije umunsi mpuzamakuru wahariwe gukinga ibiza n'isibe usanzwe uhimbazwa 13 Gitugutu mu Burundi uzohimbazwa ejo aho kera muri zone Buterere iri muri komine Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura. Ubushikiranganji bw'intwaro y'uhagati n'umutekano uremeza ko ibiza n'isibe atari agaseseshwa rumuri mu Burundi, ugasaba Abarundi bose guhagurukira rimwe kubirwanya kuko bishobora gusubiza inyuma iterambere irama. Dutega amatwi Richard Ndayizeye, umunyamabanga ntayigayizwa muri ubwo bushikiranganji, akaba yivuze kuruno wa kane mu kiganiro n'abamenyesha makuru.
Mu gihugu cacu c'u Burundi ibiza n'isibe bi agaseseshwa rumuri, ibyo biza navyo bikaba biterwa n'igwirirana ry'abantu, ihindagurika ry'ibihe, guhonya ibidukikije hamwe n'ukononekara kw'imisozi ihanamiye ibiyaya. Ibi bikatwibutsa ko twogira icyo dukoze kare kubwire dukinge bimwe biboneka ibyo dushikira bitaraba. Twihweje ingaruka bitera Leta y'u Burundi ibicishije mu gisata cy'igihugu kijejwe gukinga no mu gutabara mu gihe cy'ibiza n'isibe, ibandanya kwigisha no gukaburira ubumenyi inzego zose n'abenegihugu kugira abame biteguriye gukinga no guhangana n'ibyo biza. Ni muri iyo ntumbero hari n'ibindi bikorwa Leta irikirarangura ryishyirwaho rya politiki y'igihugu ijejwe gukinga ibiza n'isibe, gushiraho ubutabazi bitunganije kuri bose, tutibagiye n'inyigisho zo kumenyesha uko ibiza bishika n'uko duhangana navyo. Kwitwararika gushira uburyo mu bikorwa byo gukinga ibiza kurusha guhangana navyo ni ugutunganya neza imigabo n'imigambi irama mu gukingira ibinyabuzima, mu kwigisha bene gihugu n'inzego ibijanye n'ibiza n'uko bohangana navyo mu gihe bishitse. Ihimbazwa ry'uwo munsi mukuru na karyo keza ko kwibutsa uruhara rw'uwo ari we wese kubwira icyo aterereye mu gukinga no gutabara mu gihe cy'ibiza n'isibe. Ni kuri iyo mvo rero duhamagariye Abarundi bose kwirinda kubaka hadakurikijwe amategeko agenga inyubako, kugira twirinde imiriro y'ibyaduka, kutubaka ahantu hashobora guterwa n'imyuzurira, hamwe no kwirinda kubaka ku misozi ihanamye.
Ino kwino nkuru y'ibidukikije duce dusozera ano makuru nk'abashimiye mwebwe mwese batuteze yombi, ngashimira n'abagenzanje uko wese ubwite ciwe bamfashije kubasorokaniriza, mugire aho mwamubahwe kubanye mu byanyu n'agahwanda.